icambere cyoce nuko tuvuga yuko tubabaje cyane n'ibintu byo bicanyi bibandanya bikomera mu gihugu abariko baricwa abariko bararaswa bose n'abana bo Burundi baba abari mu butegetsi bwa Petero Burundi cyangwa baba bari mu biyamirije ikiringo cya gatatu cya Petero Burundi twumiwe twumvise aya majambo y'umuvugizi Philippe Nzobonariba ubwa mbere bwo amajambo ariko arashira ko n'amajambo yavuzwe na Reveriano Ndikuriyo bitwa ko ari umukuru w'inama mpuzamateka aho yavuga ko mu makaritsiye ya Bujumbura hamwe abantu bokora ko abanyagihugu bazoheza bakaronka amaparsele ibyo rero byarahejeje vuba birandikwa muri raporo ya FDH byongera kandi birandikwa n'ikinyamakuru L'Humanité cyo mu Bufaransa iyo tweet bariko baravuga ni tweet natanze umutwe wa article w'inkuru yatanzwe n'ikinyamakuru L'Humanité cyo mu Bufaransa ikindi kintu twovuga kuri bino bintu nuko ari akamaramaza ku bantu bitwa ko barongoye igihugu uravye kuva havuzwe ibivyikuraswa bya Wiringamitwe atanu umunsi urahera bamaze kwagiriza ubwa mbere baciye bavuga iyo FDH nyine urabye byanditswe n'ikiriho akandi gato 15 irahera barase Wiringamitwe mu nyuma uyu munsi mu gatondo urumva uwo muvugizi wa leta yavuze izina ryanje yongera avuga igihugu cy'Ububiligi amasaha nk'abiri inyuma gusa umuvugizi w'ipolisi nawe avuga iby'igihugu cy'u Rwanda na kamara amaze kubona abantu bitwa ko barongoye igihugu bakinisha ibintu bene ibyo bakinira ku buzima bw'abantu bakavuga amakuru yose bishakiye akatohoza na ritoyi ribanje kuba
iyo Twitter bavuga mwanditse mwayanditse ku munsi wejo nkuko bariko barabivuga muri ayo matangazo atandukanye
iyo nkuru yasohotse mu kinyamakuru L'Humanité itariki 23 z'ukwezi kw'11 hanyuma nanze kujya bisanzwe abandi bose babonye inkuru yanditswe ku Burundi ndaheza ndabishyira kuri Twitter buke itariki 24 z'ukwezi kw'11 ntaho bihuriye n'ibyo bariko baravuga ajya n'amajambo ya Reveriano Ndikuriyo
ariko si ivyo gusa mwagirizwa Pacifique ari kandi yuko mushaka kugumura abatari bake bagahera ngo mu kwezi kwa gatanu ku mwaka w'2015
abara batanyambika ntabara batambika wese atemera ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza murazi yuko haba kuniga abantu haba kubata mu binogo rusangi haba gufata abakenyezi ku nguvu haba gukora amari yose ashobora kwibazwa bamaze kubigira ku bantu biyamirije ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza kumbeshya no kunyambika ibara byo numva ari bitoyi murabeze bagirira abandi Barundi
murakoze Pacifique ni nahazwe kuri uno mwanya muhaye ijwi rya Amerika
murakoze namwe cyane.